Ramiran.
Mwiriwe mwese wakunzi wa Radio Inzamba gateka kawe sangwikaze mu makuru yaranze ndwi nayo mukamweshikizwa na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze ano makuru tuyahere mu yavuzwe mu gitata cagateka kazi na muntu uja gukira ingwara arayirata umukuru w'igihugu cy'u Burundi akwiye kwemera ko gateka kazi na muntu nakabakenyezi gahohoterwa ku rugero rute bwoba mu gihugu arongoye ivyo bishikizwa na Maria Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi bahamira gateka kazi na muntu amaro n'umutekano mu Burundi muvuma inamahoro asabashimitse kumumenyesha makuru Florian Irangabiye yovuzwa kuko amagara yiwe yifashe nabi Maria Louise Baricako aterakamo umushikiranganje mu byajejwe harimo agateka n'iterambere ry'abakenyezi hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane kuko Florian Irangabiye ariko araborezwe gufa mu kutaronswa uburenganzira bwo kwivuza ni mu mutege yompi
Uburundi ni bwemere kwa gateka kazi na muntu gahonyangwa ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu k'abakenyezi ryashitse ku rwego tutari bwumve na rimwe mu gihugu cacu turavye abakenyezi n'abigeme bapfungwa canke bagakoregwa yandi mabi kuko batoye guhagarara kuri nka wa murezi Emilienne Sibomana canke wa mwana Christian Ndayishimiye ugacubona ingene abajejwe ubutungane bafata ibyo bibazo ucubona neza ingene agateka kazi na muntu k'abakenyezi katubahirijwe mu gihugu cyo Burundi ningene bisa nuko ico kibazo kitari mu bibazo bihambaye birajishinga abahagarariye inzego zibijejwe dufashe nk'ikibazo cerekeye wa munyamakuru Florian Irangabiye yahagaritswe kuva mu kwezi kwa Nyandagaro umwaka w'2022 agaca apfungirwa mu ibohero ry'Imuyinga kure ya sentare ikurikirana urubanza rwiwe kure y'umuryango wiwe wogiyura muramutsa ubu akaba kitswe n'igufa agwaye cane ingwara batanashobora kuvura Imuyinga bikaba nk'uko mengo nta kibazo kiriho n'ibintu bisiga ubwenge bebwe ntitutahura ingende ataco ariko arabikora ubundi ico kibazo carinda kuba ikibazo kiraza maso ubushikiranganje bujejwe agateka n'iterambere ry'abakenyezi co kimwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane kikaraza ishinga CNIDH nk'uko kiraje ishinga umuntu wese aranira agateka kazi na muntu by'ukuri erega ibiriko biraba bikorerwa Florian Irangabiye naho bitaniye n'ukoborezwa igufa na gatotezo bitagira izina hari igihugu kibuze uburongozi bwiza n'intwari bereye naho gikirira nta na hamwe umushikiranganje ajejwe ubutungane na haguruke ahimiriza abafise dosiye ya Florian bamurekure agende kwa muganga nahapfunzwe n'umwana w'u Burundi agateka kazi na muntu kiwe karinda kubahirizwa nk'uko amategeko y'igihugu abivuga n'amasezerano atandukanye y'abampuzamakungu y'abagiye muri Afrika abitegekanye
hari abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri hamwe n'umukenyezi umwe muri kino gihe bari mu minwe y'inyamira mabi mu Kayanza bakaba bafatiwe ku munsi wa mbere w'iyindwi turiko turasozera muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza mu gihe bivugwa ko baba bari mu mugambi wo kujana mu gihugu cya Tanzania abana bagera kuri 43 bagizwe n'imisore hamwe n'imiyabaga abajejwe intwaro muri iyo komine bakaba muri kino gihe bariko basubiza abo bana mu miryango iwabo abandi nabo bakaba bazoza gutorwa n'ababyeyi babo reka inkuru tuyibaze Claude Nahazwe
nkuko inkuru zivaho muri komine Muhanga zimenyesha abo bana bose uko ari 43 ngo bava mu ntara za Ngozi na Kayanza bakaba bari begeranijwe mu muhana w'umuntu uri ku mutumba gashibuka aho bivugwa ko bari banyegejwe kugira mu nyuma bajanwe mu gihugu cya Tanzania abo bana bakavuga ko abo bari babegeranije bababwira ko bazoba bagiye kuba akazi izo nkuru zimaze kumenyekana abajejwe intwaro bari kumwe n'igipolisi baragiye gufatanye n'urugo ariko ngo basanze yamaze kuyanyaga cyo kimwe n'umushoferi w'imodoka yari gutwara abo bana muri icyo gihugu iko rero guca hafatwa umukenyezi wonye n'urugo hamwe n'abandi bagabo batatu abantu rero muri kino gihe bari mu minwe y'igipolisi aho bariko barakoregwa ko amatohoza abana bari bagire batwagwe mu gihugu cya Tanzania benshi muri bo bakaba ari abatayishure b'imyaka iri hagati ya 14 na 20 mukamenya ko atari ubwa mbere muri iyo komine ya Muhanga havugwamo abana bata amashure bakaja mu bihugu cha Tanzania aho bavuga ko baba bagiye guhigayo akazi.
Edi Claude nazwe arakenuye amakuru makuru makuru yaranze inondwe yetu yabandanize mu gisata cha politike. Abarundi ntibosamazwa n'ibikorwa vy'inama nkenguza amateka y'u Burundi bijanye n'isekeza ry'ibikorwa byo guheza ishigwa mu ngiro giringanizwa ry'ibitigiri bifatiye ku moko haba mu nzego z'inama nshinga amateka na nkenguza amateka no mu zindi nzego. Ibyo bishikizwa na Frederico bamvuga inyumvira arongoye runani Sefora Arusha mu gihe rwo runani washize ahabona urwandiko rwerekana inkomoko y'indyane ziri mu Burundi ko zari zifatiye kuri politike n'ubwoko. Ni naho hafatwa ingingo ziri mu masezerano ya Arusha zerekana uko ubutegetsi bushasha bwo kwisunga ibwirizwa shingiro aho bemeza ibice 50% mu ntumbero yo kuringaniza ubutegetsi. Federico bamvuga inyumvira menyesha ko leta ya CNDD-FDD iri kishaka kuzimanganya ivyavuye mu masezerano ya Arusha. Tumutege yompi
Sende DFDD rero yibuke kwitagiye Arusha mugabo ishira mikono kuhagarika intambara barisunze baremeye ko bazokurikiza ayo masezerano ya Arusha ariko vyahereye aho kuko mu mitwi wabo ibyo bintu nta byarimo yo rero bavuze iby'ibitigiri ngancyo cababaza ariko yari ntumbero yuko abantu bosangira ubutegetsi ariko bavuye kandi kubaza abanyagihugu niho twavuga tuti abagiye mu matora abanyagihugu bakaba kurikiranya hakabo wa mbere gushika ku waryari tuti warinda shikana ya manota abishaka arashobora kuja muri leta igihe afise n'abashinga amateka bo babangana kuna kuri hanyuma rero ibyo turabyumvikana rero tubyumvikanye turavuga nuko mu basirikare mu bajeje umutekano no kuvuga ba police ni kuvuga bo documentation ko 50% hanyuma ningene bo birorongora izo nzego ko bo batandukana mu bwoko bwabo kugira ngo abantu bamenyerane gukorana mu budasa bwabo kandi ntibarabane mu bwoko barabane mu bushobozi babashoboye baberekanye mu kurongora ibyo bisata baba babashinze uko niko twari twabivuganye rero tugiye mu matora hacatsi ndase NDDFDD nayo ntiyere kwa iyo nzira nshasha kuko bashaka kwitwarira igihugu ko bacumva ko bavyumva mu mutwe wabo. Uyu munsi rero baca bazana ubutegetsi bwabo no kuvuga ordre politique yabo economique yabo sociale yabo imico yabo ubutungane bwabo. Uyu munsi mu byo muri ko murabona nibwo bushozi nibwo butegetsi bwabo bizaniye ataco bupfana nibyo twari twavuze mu masezerano ya Arusha. Uyu munsi rero yavuze ngo tugomba guheza ibyo bintu by'ibitigiri murategera neza ko nibitigiri mu butegetsi bwabo biyumviriye ariko ntacyo bipfana n'ubutegetsi twari twiyumviriye kuko ubwo butegetsi bwaheranye na leta mfata kibanza kuko bamaze kuza baciye bashiraho ibyabo kuryango bitwarire atacyamira ari nacyo gituma uyu munsi igihugu kiri mu mayira abiri kuko inzira twari twaciye ntibayiciyemwo bigiriye yabo nayo idashika.
Muri politike nyene kuri uyu wa kane uheze abashinga amateka 21 bo mu mugambwe CNL baramenyesheje ko bashigikiye umukuru w'umugambwe Agathon Rwasa. Aho hari mu itangazo bashize ahabona kuri uyu wa kane uheze inyuma y'ikiganiro bahaye abamenyesha makuru umushinga amateka Pamphile Malayika amwe muri abo bashinga amateka akaba yamenyesheje ko bashigikiye umushinga amateka Agathon Rwasa kandi agasaba umushyirangano w'intwaro hagati mu gihugu iterambere n'umutekano kureka ibikorwa byo mu mugambwe CNL bigasubira gukora ku mugaragaro ukuri kwamye. Tumutege yomi
bane kubahwa abashinga amateka n'umukenguza amateka nibatahura ukuntu nako umushyirangano w'intwaro hagati mu gihugu atagomba kumviriza umuco uba uri mu nyandiko zagiye zirangumushikirizwa zimuha zitanzwe n'abarongoye umugambwe ku mpande zose nyakaba duhereye kuri nyakaba mukuru w'umugambwe. Izo nyandiko zikaba zija mu ntumbero yo kugira ngo berekane yuko ingingo zafatiwe umugambwe bikiri makete yo ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu no ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatandatu 2023 y'umushikirangano w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kuri bose. Izo ngingo ko zidakurikije amategeko bakaba twashwe turamusaba yuko izo ngingo yo zikuraho. Ubu rero twashaka gutanga hanyuma urwandiko rukaba rwasabye yuko bahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yomenya yuko koraniro kaminuza ariko rwego rukomeye mu mugambwe kandi yuko ibyo rupfunditse ntibisubirwamo. Twebwe abashinga amateka n'umukenguza amateka bakomuka mu mugambwe CNL tujye gushikiriza abarundi n'amakungu ibikurikira turasabye n'ingufu nyinshi nyako mushiranganje w'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano gukuraho ibihano yafatiye umugambo wacu CNL ku karenganyo kugira ngo umugambo ushobe gusubira gutangura ibikorwa byawo bya misi yose kandi mubanguke turabandaya kandi duhakana ingingo y'inkinamico y'itariki zine z'ukwezi kw'indwi 2023 aho abiyumvuye 10 bafashe ingingo yo gukura mu mabanga nyakubahwa umukuru w'umugambwe akaba nawo serikiri imbere y'amategeko kuko ntawo basha bari bafitiye mu gihe atabwego na rumwe bari bakirimwo hanyuma kandi hakaba atani itegeko na rimwe ryo mategeko y'umugambo cy'amategeko mateka rwo y'umugambwe yemera abo bantu gufata iyo ngingo tubifata yuko ari guhemuka guhemukira indongozi z'umugambwe tunasaba yuko bohanwa umwanya uwo ari wo wose hisunzwe amategeko y'umugambwe
mukamenya ko iryo tangazo ryashyizwe ahabona inyuma y'uko hari abashinga amateka 11 banditse kete bamenyesha ko bakuye kumugaragara umushinga amateka hagati y'u Rwasa ku burongozi bw'umugambwe SNL mu gihe hari haze iminsi n'ababirukanywe muri uwo mugambwe.
Inzamba
amakuru makuru makuru yaranze ino ndwite bandaneze mu gisata cy'ubutunzi aho idozwa ry'ibiciro ry'ibibanza byo kudandarizamo masoko ya leta bizohungabanya cyane ibikorwa by'urudandazwa kandi bishobora gutuma n'amatagisi ya leta ikeneye atazoboneka nk'uko babyibaza bisigurwa na Faustin Kumana rongoye ishyirahamwe Parisemire hamagaye abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama n'umwihwezo akoze inyuma y'aho umukuru w'igisagara cya Bujumbura aho yavuze ko hagiye kuduzwa ibiciro ku bibanza bikava ku 100,000 bikaja ku 600,000 amafaranga y'amarundi kubwiwe ngo ico kibazo cyari gikwiye kwigwa neza kuko abarundi basanzwe bari mu bukene cyo kumwe n'igihugu cyose muri rusangi tumutegeyo
umusanzwe naho ubushaka igiciro kizoshwa kuri urwo rugero habaye nibyibwa biraba uravye nka chiffre d'affaires nyina abantu badandaza n'iki kandi baye kumugaragaro bica bigenda biraba uhoro buhoro kugira ibitera imvune kuko n'ubundi abadandaza basanzwe bari hamatagisi hagiyemo n'igiciro cy'aho badandari bakiduze cyane murengera urumva byose bishobora guca bigana ingaruka kuri bo n'ayo matagisi kumbure akabagora gutanga cyane iki rero yose ubu umuco cyane kuko icyo giciro kidubwira rimwe ikiburi ingaruka bishobora kuza nta n'ikindi ni uko ucuraba abyaba nk'ibidano cyangwa ibiri nyene bikinye ibiko biraduga igiciro ugacuraba transport yabyo nyene nayo nyene iduga igiciro kubera igitoro bagashyira ko ya matagisi abasanzwe ari wa ntabwo n'ibiturire byakwa mu mabarabara ushyize ko icyo giciro kinini cy'ibyo bibanza kumva umudana zagategeza kuronka nawe n'akanyuka mubeshaho n'ibiki cyifu usanga bariko barakiduza ugasanga ibidana uko biduga ari ukugira bari hariwe n'ibibanza aba badandarizamo kugira uzoze uraba nta muri vile usanga ikidandazwa kimwe kigugwa menshi aha muri vile mugabo bagenda hariya mu makarito ugasanga igiciro gitoya hajya kica iva kuntu n'ubudandaza muri vile bugati yarwa yo muri vile ndayikira cyo kimwe na rwayi iri hari yanyi mu Kamenge cyangwa cy'ibitoki cyangwa urumva rero ni kibazo twaza ko cari kurabwa kuko iyo ubukene buhari mu bisanzwe naritegeza kuva yuko abantu abanza kuba bakaheza bagatanga amatagisi mugabo n'ivyo bari kwara ko nk'ikivagenda buhoro buhoro bakamenyera bagenda bamenyereza kumbe ntibiye cyo bavuna cyangwa ngo bace nk'ukuru gasanga cyangwa ngo kwanduza ibiciro ngira abantu ndere zanyu ruva mugasanga wa muguzi wanyuma n'ubundi aguma hagwa ku byo bintu byose amatagisi yose byiyongera ariko bamwishyira toza amatagisi kutagira gute yigume yibagira yuko ari umuguzi wanyuma hagwa asa n'ibiciro byaduze ubwo reka dusanga mu iduka ry'ibiciro rirenze ni kibazo rero two kwicarirwa muri ino minsi bakaraba ingene buza barabigira n'ahandi bashaka kuzana ingaruka mbi
idozwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza rikaba rije ngo guhuhura ibyahuha mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu mugihe abanyagihugu bari mu buzima butoroshe biturutse kwikena ry'ibitoro rigatuma ibintu byose bizimba abanyagihugu mu ntara zitandukanye bashoboye gushikiriza ibyo biyumvira kuri radio Inzambagateka kawe bakabona ko leta yogerageza igakora ibishoboka ibitoro bikaboneka kugira ababishoboye babigure kugira bashobore kubandanya bagwana n'ubuzima ariko kandi kubasigaye akaba ari umwiheburo ntangere mu batege yompi
Zerekele duza gibi gichiro chibitoro Kwa churunga kari tunarushe Kari tunarushe nubundi Eka chari chara duza vista buzu nubundi gichiro choku duza Chana choku genda mulisa karu jomo kiindi Tishari ara duza Nako buzu zicho gichiro gitoro kikachakibo neka Zuwarina mitende Tuzawa tujeze tuzuka tuti Nako chobo neka Nahandi kuduga cyari cyara duze kuri tikere ya duze n'abaguri gitero bavuga ko bakigura kuri menshi hari n'abagikura iyo muri Kongo ndavuga rero hacu tuvuga tuti nako cyo duga kikaboneka kora no bundi ibintu byose zari zara duze kubera kikaboneka bari mitere cyo boneka nico tuyira ko cyo boneka n'ibindi byose zari zara duze
duga ikira gitoro aho kuba umuti wazo aho gwabaye ngorane iyo tubona ngaha twasizwe ntitubona izo ari byo abahora bunguruza abantu nk'ibi bita amagence de voyage yarugaye aha ndavuga nka agence de voyage yitwa Tsanoisi arahege iminsi yarugaye abantu rero ntibakironka ingene biyunguruza bazibujumbura baza mu cyankuzo hanyuma imodoka zimaze indwi irenga ziri kuri station service y'igitoro hano mu cyankuzo ntizarabuze igitoro abantu bakoresha ibitoro kugira ngo ndavuga ibisamamure n'ibindi byose bikoresha ibitoro byose byarahagaze abayitwa ngo barose igitoro mu buryo bwa magendo nabo bashaka kwakira abantu gushika muri za Bagdad hamwe inyuma muri Kato hamwe abantu bagenda nshya nk'indagara ibintu bishobora gutuma n'amasanganya n'ibiki n'indwara n'ibintu biteye isoni cyane
Abarundi twabuze ayo ducira nayo tumira turamerewe n'aba abantu baragwara bakabura ayo bivuza ko bakabura nayo bagura imiti uhoho itikajyaduze na kamara mazo ntitubona ukuntu tugiye kubigenza nibaza yuko leta ya sensitivity yayinaniye gutwara nitanga imihoho hariho abandi bantu bize kandi b'abapatriyoti bakunda igihugu atari aba batwara birirwa barica gusa banyuruza biba turafise abandi bantu bakunda igihugu kandi b'incabwenge bavyize bize ibintu bya ekonomi monetaire atari bibirirwa baraduze ibyo baduza rero n'ukuri ibi bintu bariko baragira bahindura bahindukiza nta na kimwe bizofasha umunyagihugu arakenye aramerewe nabi benshi n'abashomeri bari mu ibarabara ubuzima bw'Uburundi busigaye bugoye cyane
basaba leta ko yokwikurikirana abantu bageze bavuga bati uko biri kose nyirazi kunda guhoma kizimbe mugabo kiboneke naha mikoro ari mabi mugabo kizimbe kiboneke ntihabura abashika ku icumu bakabandanya babaho mugani abaho nabo ntibabura
ni kuri ayo majwi y'abo banyagihugu baganiye na Radio Inzamba agateka kawe duciye dusozera ko amakuru makuru yaranze inono shimire mwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira bonfisi niyongere akabaje nayo ndayabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nkaba ndababwiye nti nagahwana
Amakuru, amakuru, amakuru.